turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva kuri mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva Tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Kwisi hose tui live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio ya Trikaze. Mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini na hazwe
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishiramwe mpuzamakungu ONU ivuga ko amatohoza yaryo yerekana ko kumwaka kumwaka abantu baharurwa mu bihumbi n'ibihumbi aribo baburirwa irengero mu bihugu 85. Iryo shiramwe ryakoze ko amatohoza. Ku rundi ruhande, amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu harimo mpuzamakungu nka Human Rights Watch ifite icicaro muri Amerika asanga iki kibazo ari kibazo amaleta arakwiriye kwicarira. Naho iryo shirahamwe ryemeza ko ababurirwa irengero ahanini banyuruzwa n'inzego za leta zirimo izijeje gucungera umutekano mu bihugu bitandukanye aho demokarasi gicumbagira. Kuwa mbere uza hazwa rigenekerezo rya 30 isi yose izo himbaza umunsi wahariwe umunsi wo kwibuka ababuriwe irengero mu buryo butandukanye. Mu gihugu cy'u Burundi, ishyirahamwe Fokode ribicishije mu isekeza ryayo ryise Ndondeza ryo ryemeza ko abo rimaze kumenya ko baburiwe irengero kuva mu 2015 barenga 200. Aba bantu none bagizwe n'abande, baburiwe irengero gute, banyuruzwa n'abande, amakuru aberekeye amenyekana gute? Utu tubazo turi mutwo tuza guca hirya no hino mu kiganiro muri sanga cino munsi. Twabatumiriyemo Pacifique Ninahazwe atwara ishyirahamwe Fokode ryatanguje isekeza Ndondeza. Pacifique mwiriwe, nikaze kuju rya Amerika. Kwiki kiganiro rero vyari kuduhimbara yo kiza kubamwe uruhande rwa leta y'u Burundi kugira ngo twumve ico rugona, ariko kugera ku munota wa nyuma tugitegura mo twatumiye nta numwe yashimye kwemera ubutumire bw'ijwi rya Amerika. Aho mu bushikiranganje buraba ivyagateka kazi na muntu twahamagaye kuva ejo ntibatwitavye mu murwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu CNDH, naho batubwiye ko bitokunda tworindira tukazobatumira mu mpera z'ukwezi kw'icenda. Utwara uwo murwi ariwe Sixte Vigne ni muri aba yansiguriye ko hari cegeranyo bariko barakora kuri iki kibazo bategekanya kwerekana i Geneve kuri ubwo twodindira hama bakazokwitonda mu gutanga ikiganiro bavuye i Geneve mu nama bitegekanijwe ko bazogaruka kuvya baburirwa irengero mu Burundi nkuko yabidusiguriye kuri telefone. Ibazo rero byose biza kuba bikeneye inyishu ya leta, turemeye kuvyandika hama tukazobigaruka ko mu kindi kiganiro nitwagira amahirwe ku ande rwa leta tukabaronka. Nuko rero Pacifique Ninahazwe ishirahamwe Fokode mutwara mu ntango zino ndwi yaratanguye indwi yahariwe Ndondeza. Iyo ndwi ni kweri kimwe yitanguye hama ibikorwa bitandukanye muri ko murakoramo n'ivya
ego nibyo. Kuva ku munsi wa mbere uheze ishirahamwe Fokode twaratanguje indwi twise mu Gifaransa twayise Somene Ndondeza, mu Nyaturamakiri ati indwi yahariwe Ndondeza, ikaba indwi ahanini yo gusubira kwibutsa kw'ikibazo cy'abafatwa n'inzego z'igihugu mu Burundi mu nyuma bakavugwa irengero ryabo ari ikibazo gikomeye kandi kibandanya kitarahera. Twebwe rero ibi bijyanye no guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe bene abo bantu bagiye baranyika banyikijwe n'inzego z'igihugu bitwa les victimes de disparition forcée, kuko buriye baranatandukanya ababuzwe irengero ku buryo butazwi n'abandi babuzwe irengero bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu. Ikindi kintu cyadutumye tubiharira indwi yose ni uko muri bino biheze twabonye amajyambo menshi y'abategetsi b'u Burundi yagumye agwira byerekana ko mu Burundi ata bantu bafatwa ngo babuzwe irengero ryabo. Akarero gatoyi na akarero k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje tariki 14 z'ukwezi kw'indwi ku maradiyo RFI na France 24 zo mu Bufaransa, aho yavuze ko mu Burundi ata bantu banyuruzwa ngo babuzwe irengero. Abwira n'abanyeshamakuru ati yaba bariho mwari ku mizina na rimwe atariko abo tuzi wababura n'abantu usanga b'inkozi z'ikibi baheza gukora amabi mu Burundi bakaca bagenda kwinyegeza mu Rwanda. Icyo gihe niko yabivutse. Hacinzwe zibiri gusa umushyikirizamanza mukuru wa Repubulika mu Burundi Sylvestre Nyandwi nawe asohora itangazo ryiwe. Mu itangazo ryiwe harimo agace kababaje cyane yavuga ko bamwe mu bantu bamaze iminsi bariko barabugwa irengero mu Burundi ko bagiye kwinjira mu mihari y'abagwanyi bakagenda batabimenyekeje imiryango yabo. Hari tuga gutyo atazi na rimwe atanze nk'akarorero.
Imbere uko tuja ku bandi bagize ico bivuga ko muravuze nk'akarorero kwa Nyanzu, aho yavuga ati ababuri gurengero harimo abaja ku ababa baragiye mu gihugu cy'u Rwanda bagafatwa nk'abarwanyi. Hariho abarwanyi batandukanye u Rwanda rwavuze ko arabagwanyi bahereje u Burundi, ubwo ntiyo bari yari kwagaruka ku bantu nk'abariye.
Igihe umukuru w'igihugu atanga ako karerero k'abagiye mu Rwanda yavuze bajya abantu 19 nyine yarabitomoye, aravuga ati akarerero n'abantu b'abagwanyi bagiye mu Rwanda ari 19. Ariko icyadutangaza icyo gihe abivuga ni uko atashyira hamwe na rimwe atani kinyamakuru na kimwe kigeze kivuga ko abo bantu bari barabuzwe irengero ryabo, kuko bagifatwa mu Rwanda. U Rwanda rwacyo rubimenyesha rurabereka byashyirahamwe CGR bihuza ibihugu byo mu karere kacu. Abo bantu bari bazwi aho bari bazi aho bapfungiwe. Nta muntu n'umwe yigeze avuga ko abo bantu bari mu biti byiri by'ababuzwe irengero. Ariko ababuzwe irengero bobo twaba turiko turaberekana, tugatanga amazina, tugatanga amafoto yabo, tukavuga iyo bavuka, tukavuga ibyo bakoze, tukavuga ingene bafashwe. Abo twama twabatanze ntitwatahuye impamvu akoresha akarorero katariko ata muntu n'umwe yari yigeze arongeza mu bantu.
Hanyuma Gapacifique, muvuga yuko abafatwa bafatwa ubwoko bubiri, hariho abafatwa n'inzego z'umutekano. Ibimenyetso mufise byerekana ko bafatwa n'inzego z'umutekano n'ivyahe? Hama abari muri urugo rutonde mwemeza ko bafatwa n'inzego z'umutekano bangana gute? Abandi muvuga ko baburi gwirengero ntibabe muri ubwo murugwi nabo bakaba bangana gute? Gushika ino saha amatoza muse muri ndondeza.
Twebwe muri Fokode muri ndondeza abo twita victime de disparition forcée, ni kuvuga byari kigiri tuvuga by'abarenga 200 nabo bonyine baba bafashwe n'inzego z'umutekano mu nyuma ntibasubire kuboneka. Hari aho bishika ejo bundi hari akarero gatoyi twatanze z'abantu baburiwe mu Rugombo na Buganda bagiye muri Congo. Abo imiryango yabo yatubwiye ko abo bantu bababutse kubera ko atakintu na kimwe kivuga ingene bafashwe iyo minota ya nyuma y'ingene babuze ingene byagenze. Abo twebwe ntitubashyira muri bimwe bikigiri byabo dufise cyangwa twita ko ari abantu banyukijwe n'inzego z'igihugu. Ni ukuvuga amatohoza ya ndondeza ahagarara cyane kuri aba bantu, tuba dushobora kwerekana ingene bafashwe n'inzego z'igihugu tukanazivuga izo ari zo mu nyuma bakavugwa irengero. Gombaga guhakarere gatoyi kabo twavuze nkabo mu kwezi kw'icumi guheze ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro hariho abanywanyi b'umugambwe CNL bari indwi bafatwa n'uwatwara iperereza mu ntara ya Mwaro icyo gihe yitwa Gerard Ndayisenga. Abo bantu ndwi bose bavuka muri komine Kiganda mu ntara ya Murangia. Yabafashe izuba riva abafatira aho bita kuri Gite Murahi Mwaro. Abantu barorera hariho n'ibikorwa by'amenyeshamakuru bo mu isanganiro bo muri za Hima FM n'abandi bari batumiwe. Aho bose bari ngaho barabona igihe abo bantu bafatwa barabajyana. Haciye ikeyi umwe muri abo bantu yarasubiye araboneka arataha muhira akahataca yinyona. Abantu bakibaza ati byagenze gutyo wewe ngo agaruke wenyine, ku buryo benshi bandi bagiye ko ari nabo yakoreshejwe mu guta abantu mu mitego, kuko dukurikiranye niwe yari yabatumiye muri iyo nama bari bagiyemo. Ariko mu nyuma n'uwo hakimbi bibiri yarasubiye aragenda aravuga irengero tuzi ibyibuze ari byo. Ubundi wa kabiri twaronse ni uwashoboye gucika ku icumu wo muri bo wari wavuga ko babatwaye mu ijoro baba bagiye kubicira ku Rusizi mu Rugombo. Wewe warashobora gusimbira mu Rusizi aratoroka arinyegeza gushika arahunga arahunga n'igihugu arashinga intare yiwe y'ibintu byabaye.
Hanyuma
umwe hasiye abantu batanu hasiye batanu atanumwe azi irengero ryabo muri abo. Ubwo nkawe ko n'akarorero kazwi no mu nama nshingamateka karabagijwe mu kwezi kwa kane akabarwa n'umushingamateka ava muri ibyo bice nyene, ariko nta nyishu n'imwe yigeze itangwa kuri abo bantu gushika uyu munsi.
Ego Pacifique Mukanya, turaza kugaruka umbarire ibyemezo ufise vy'uko abo bantu bafatwa n'inzego z'umutekano, ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone harahara abanyagihugu batandukanye basi ibibazo babaza. Tuhahera kuri Jean-Pierre Ikaze kw'ijwi rya Amerika. Jean-Pierre, uratwumva? Jean-Pierre, numva tutumvikana. Alain, wowe uratwumva?
Alain, ndabumva.
Uherehega Alain?
Tumherere mu gisagara ca Gitega.
Mu gisagara ca Gitega ku murwa mukuru wa politike mu Burundi. Akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazwe atwara Focode turi mu vyo ababurirwa irengero mu gihugu c'u Burundi.
Jacques, aho tunagomba kusobanura ni kamwe. Ni cyo nyine mwari ko muravuga kijyanye na credibility. Bo, sinzi ko kivuga mu Kirundi ukuri ko bakurimo mu matohoza yiwe. Kuko birateye ubwoba bintu kuri gurengero, kuko tumaze bikinda mu kugera kuri Facebook abantu benshi arabacisha ko hamaze iminsi haca ko biganiro bijyanye ngo no gushinga intahe irya baburi birengero. Ariko akenshi bamwe bamwe nkaruke tuba turi mu Burundi tugira duti none turamwe tuzi atari mu gihugu izo raporo zironka gute, zirimo umuco ungana gute. Nicyo kibazo abantu tuba dufise. Nawe uri turashima rwose ibikorwa by'umuntu akurikirane ibijyanye n'iryo urirwa irengero ry'abantu, kuko hari igihe umuntu abura umuntu bo abura irengero ry'umuntu wiwe akabura wo yitura. Twari dukeneye kumenya umuco neza ayo matohoza camwo kugira ngo kumwe tube turizera ayo matohoza yiho.
Ala, uradukurikira kuri shortwave neza mu Burundi canke tukugumize ku murongo Pacifique abanza kwishura?
Nibaza ko mwagumiza ku murongo kuko sindabu ino ntitwakurikirana sindabumva neza.
Ego, guma ku murongo ntaco Pacifique ni nahazwe. Akabazo ka Ala Igitega, urakumvise?
Ego cyane. Abagize akabazo mbere kanaje no mu bijyanye tumaze iminsi ngo turatunganya aho abantu baca babaza ibijyanye n'ibyo biganiro 2022. Turabya ati hariho itandukaniro rinini cyane bisi y'uno munsi n'isi yo mu za 2022, aho abategetsi bashobora gukora ibintu by'akamaramaza bikaba bitashobora kuvugwa. Uyu munsi aho nyine ahagaze harashobora kubera ikintu ubunyana akakibona mu minota ibiri akaba akizungikiye n'amafoto y'ibibaye byose nkaba ndayafise mu minota cumi ikurikira nkaba ndiko ndatabariza umuntu ahegiye kubona ingene afashwe. Iyo ni isi y'uno munsi. Isi y'uno munsi ikiganiro nk'uko mugitegura mukandika kuri Facebook ati Mukanya dufite ikiganiro abashaka kuza guhamagazwa niba bitubwira, ubwo nyine bikaca ariya mu minota itatu ikurikira bagasanga bari kubarumvirizwa mu kiganiro. Iyo ni isi y'uno munsi rero. Ikibazo cyo hamwe bumenya turumvikana kuko hari nk'abatari mu gihugu muri twebwe bumenya ntibishoboka, ariko kandi nibutse ko atari byo. Ishyirahamwe burya ntaba ari umuntu umwe, abagenzi b'ishyirahamwe si umuntu umwe, aho ibyo bintu byose bikorerwa harimo ababyemera n'abatabyemera kuko makuru turonka hari amakuru aba mu miryango y'ababuze n'iy'abagenzi babo n'inshuti zabo hari n'amakuru ava mu nzego z'umutekano zenyine zazagiye gufata abo bantu hakaba harimo avuga bati ibi bintu dukora twe ntituzemera tubikora kubera ko ari banga atakundi.
Ana watomokewe
yego ndabute intege murakoze inyishu irumvikana
urakoze cyane ubwire umusimiza ngaho igitega
yego namubwire ibikorwa byiza murakoze
yego urakoze Pacifique ni nahazure ruti abanyuruzwa bakaburira bakaburirwa irengero ahanini banyuruzwa n'abajejwe gucungera umutekano n'inzego zitandukanye ivyemezo bingana gutura bigarutse kariko hariho barakwereka bakerekana tikanaka yabatwaye ifoto ikaboneka imbere y'uko amakuru atangazwa
hariho umuntu akaba gatoyi ndatanze nakarero kumvikana umuntu afasha abantu ni hoteli iriko inabera mu inama ahantu hari n'abamenyesha makuru n'ibibazo ingene umuntu yoshobora gufata abantu ahantu hari abamenyesha makuru akitega ku ibyo bintu bikazomenyekana n'ufite ikibazo cy'abaje n'ingene ibyo kumenyesha makuru byifashe mu gihugu amenyesha makuru ibintu nk'ibyo barabibonye ariko bo nyine bavuga ati nditwo kubaka kuri duga ko bamwe ugasanga batwandikiye n'abandi gutyo gutyo ariko urumva nicyo ni ikintu cyabaye abantu barorera ni hoteli ku murango navuga ko cyatse no mu nama nshingamateka kirabazwa harabura n'umwe yishura kuri icyo kibazo Gerard Ndayisenga ntarigera atumwa ko ahantu na hamwe ngo akina avuga ati abavuga bino bintu n'ababeshi ngo twasatumwa avuga ko tubeshi bigenda gute ko mu gihugu hashobora kuvugwa ibara nk'iryo ikintu giteye ubwoba nk'icyo umuntu akivuzwe ko ntanabazwe gusa ngo apfuna yiregura avuga ati barambesheye ibyo bintu ntabyo nakoze bigenda gute ngo rwego rwo guperereza gutwe rwo kwegukira umukuru w'igihugu bwemere kwambara ibintu bibaze nk'ibyo nyagire n'umwe ashobora bitangazo yuko bivuga ati ba bantu bavugwa ko babuze irengero hari ahantu ibyo bintu si byo twarabikurikiranye dusanga n'ibi hano kivuga ko imiryango y'abo bantu bavuzwe yagiye iritura mu kitanteri wa komine Kiganda baramubaza aratelefona nawe akayokwe ayishura yuko ibyo abantu bafashwe mugabo atanakindi bazi ibyakurikiye ibyo ari byo abo bantu baragiye baritura buramatari wa Murambya inshuro zine arabakira ariko nawe nyine yabwiye ko atazi abo bantu
ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twibutse bariko baratwumviriza yuko twagerageje kuronka uruhande rwa leta kugira ngo ivyagirije bimwe bimwe canke ibigaruka bimwe bimwe bi ku ruhande rwa leta tubisabira umuco ariko nta ruhande na rumwe rwashoboye kuronka ico bikoze muri CNDH Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme bo batwemereye yuko mu mpera z'uko icenda bavuye muri Geneve nyuma y'icegeranyo ngo bariko barakora kuri ibi nyene vyababurirwa irengero bazoza tugasangira ikiyago turafise Désiré kuri ndi murongo wa telefone Désiré ikaze
murakoze cyane ndabaramukije
mwiriwe uherehe ga Désiré
ndabaramukije na Pacifique amaze ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
akabazo ka
mahoro cyane
yego ikibazo cyane cya mbere nagomba ndakibazenya kuba Pacifique mu matohoza bakora kubyerekeye abantu baburirwa irengero wabagerageza bagashika mu mabohero yose ari mu Burundi kugira ngo barabe nyimba abantu baba batafunzwe ikibazo cya kabiri agomba kubaza none mu gihe abantu baburiwe irengero koko baba batora ibiziga ikibazo cyane cya gatatu ni byo ndakunze gukurikirana ibyo akunda kwandika umushinga ntaye Pacifique mu bisanzwe kabisa n'ibyo abantu banafatwa ariko rimwe na rimwe hari abarekurwa ugasanga barekuwe mbona nka twebwe bato bato twa mocha twumva yuko abatararekurwa bashaka bari muntu ziye mu gasho bagomba adumu tungaho weko babashika ko babagira amadesante bagashika ku matere bakabona yuko bakabona yuko koko abantu bapfuye batakiri murakoze
urakoze Désiré imbere ko Pacifique akwishura mbanze ndakwibarize uravuze ngo nivyo barafatwa harabumaze kwibonera bafatwa n'amaso yawe waho uherereye
ego aro babiri bamaze gufatwa kwere barafatwa mu buryo bwo kunyuruzwa ariko mugabo bararikuse ariko twarabonye barasiye imijyango
bafatiwe he hari gari bafatwa nande
ah ito gihe bari bafatiwe ahantu
turi kumwe Désiré
ego ndabomba cyane
uti bari bafatiwe ahantu bafatwa nande bafatigwe iki
urumva baba bafatiwe hari bambaye cyari bafatiwe hari bambaye sibire bari mu modoka ya TI ariko mugabo bamaze imisi bamaze imisi ibiri turasaba turababona baraho kabisa barakomeye
bari ababanyi bawe
bari ababanyi banze umwe yari n'umugenzi cyane
hama bari bafatwa bafatiwe iki
bo barafatwe bafashe babwira ko hari amatohoza bagiye kubagiraho ku byerekeye ubusuma mugabo nibaza ko basanze atari byo kuko bati babarekura bamaze iminsi bibatse barabarekura nta n'umwe yaburi birenge
yego guma ku murongo rero nsubize micro Pacifique yakwishije kuri utwo tubazo twawe dutandukanye Pacifique utubazo twa Désiré i Bujumbura mu Burundi
akantu gatoyi mbere yuko ndamwishyura niyo muri ko murakurikirana abo tuvuga ko babuze irengero hari umuntu n'umwe wari umaze kumenyamwo mu bantu twavuga ati uyu muntu ari muwo twemeza ko babuze irengero hari undi muntu umwe gusa byaza yashyitse umusanga ni umuntu usanzwe uzi
Désiré
ndabumva
yakubajije Pacifique ati muri abo bantu uko bakurikirana abo bahora bavuga ko baburiwe irengero hariho umaze kumenyamwo
abo babari birengere kadema abo babari birengere ndabona gusa atetse bona gusa byandika nawe ndamenyamo no
atao mukiyaje mwambajije bya mbere muti mbega iyo tuvuze ko umuntu yabuze irengero twatwaje tukajya mu bushobwo bw'u Burundi tukamenya ko umuntu atoba apfungiye muri ubwo busho navuze nti ndondeza buriya bwa mbere bwo n'ijwi ry'imiryango ijwi ry'imiryango iba yabutse niho bakabaza bati turondeze umuntu wacu yarafashwe itariki y'umwaka yafatiwe aha n'aha 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 none ku cyo gihe ntituriga dusubira kumubona twebwe tugafasha kududa iryo jwi ryabo icyo iyo niyo ntambwe ya mbere kuko mu miryango bo usanga bagiye no mu busho muri raporo zacu turabyandika ahantu hose baba baragiye mu busho bubegereye bagenda barabaza bakajya mu iperereza ahantu hose bakabwira ko abo bantu atabo bigize bafata barahakana ko babafashe niyo bazi wari yabafashe ugasanga niyo arahakana ko akigeze abafata hanyuma tukiha ikiringo cyo kubikurikirana ugasanga haciye rero nk'amezi atatu atanu atandatu uyu muntu turakije turamushyize mu gitigiri cy'ababuriwe irengero naho yobaye yarafashwe akaba yatwawe gucungirwa ahantu hatazwi uwo muntu aba ari mu gitigiri cy'ababuriwe irengero nicyo ki bita mu masezerano mpuzamakungu ni nde bita uwaburiwe irengero yabanje gufatwa n'inzego z'igihugu ubwa mbere ni umuntu koko aba yafashwe n'inzego zishobora zizwi ku buryo umuntu ashobora kwerekana urwego rwafashe uwo muntu urwo ari rwo ubwa kabiri ni uko umuryango wiwe uba waragiye kumubaza umaze kujya kubaza ikigira gatatu ugacisa n'inzego z'igihugu zirahakanye ko byafashe umuntu zigahakana kwerekana iyo zimupfungiye zigahakana zikanka kwemera ko ari zo zimufise ubwo ni ibintu bitatu bikurikirana rero naho abantu baba bafungiwe mu nzego ntibakaba batunze abo tuvuga ko babura irengero mu gihe abategetsi batemera ko bafise abo bantu kandi imiryango iri kwirabarondeza abo bantu baguma bitwa ababura irengero gushika baze bamenyekane hari n'ikindi bakibazo kiri mbega ntaho musanga ari biziga mukabitora bakaba barapfuye mu bisanzwe abapfuye bikamenyekana ko bapfuye bacava mu gitigiri cy'ababura irengero uwo kigiga kibonetse ntaba kiri mu baburi irengero uwo ari mu gitigiri cy'abapfuye cy'abishwe ariko umuntu yaburi irengero ni umuntu usanga imiryango iguma yibaza mbega uwacu aracyariho cyangwa yarapfuye mbega dutangure ikigandaro cyangwa tugume turindiriye ugasanga umuryango umaze imyaka itanu umaze imyaka inarenga batazi ibyashikiye iwabo ko ariho cyangwa atariho nuko nawe usanga dushyiraho muri ibyo bitigiri izaho twita kuba ikije ku nguvu
Désiré urakoze cyane
murakoze namwe.
Ego Olivier na Lamar ku murongo wa telefone mutwihanganire turasiko tubafise ariko Pacifique kuri akamuvuze muti abo tuvuga ko baburi wirengero ntiba baratogwa ibiziga ntiba baragira iki nk'amashira hamwe mwebwe muri muvya gateka kazi na muntu umuryango mubwira gute mubwira ko wihebura inyuma y'imyaka ingahe aho mu 2015 kuva mu 2015 aho barenga ibihumbi 200 muracaye ko murarondera hari twizere mu ofisi ko muzobatora
icyaha kijyanye n'ibi by'abantu bavuga irengero icyaha gikomeye cyane naho haki imyaka 50 n'ubwo hari abantu babuze ababo umu yongi ingi nakabishi. Mwishora kubuga na uyu munsi ukumbavuga wakitu. Naho tuuzi kwa benshi vishwe. Ate jena hagu manikidi gizidi kukumbure data yora yara shwe kwa toroka. Akachagenda huku inye bibi Tanzania. Kumbure kumusume tuzo muwona. Awande kabuga wati jere nara hura ni munu. Asigari munu kodi ahani mbisagara mbili zire. Ndaka manda mga wana wanumela ni papayira za kari data yobata kilibuka chanye mjiri isha aliku mga za kuyoba niwe nchaha kili chanye mburi ya wawe na huo mcha na hali mcha wakamu kwereka ukagendu kamu shingura ugasekera uvundi wawe uta munambi ukamutazi chavai uri zupa nawe uri mkigandaro inisi yose ubyo kumenda cyo cyigere ko hazashira kuboneka igero ryaje rugasura kwiheruruka karabaye cyo mubona ukama mu bintu meze gucukumenga gumapfa iminsi yose ukaguma ugandara iminsi yose icyaha kiri cyane gikomeye gutwe mujyaho
none ga passing habo bo muri bo kuva mu 2015 ndagufitiye utubazo tutari duke kuvye igihumbi kimwe amajenda na 72 ariko reka tubanze duheze ibyo mu 2015 nkabo bo mu 2015 muracafasha imiryango kubarondera canke haragera igihe muvuga muti ntakundi imyaka 5 iraheze muri mu bohero ntabariyo ahatandukanye ntabariyo muguma muhabwiye ati reka tubandanye turondera
uko bimeze ama disparition force igihe akankuru ya nyuma uronse icyabaye ugumo uri uwo muntu mu gikigiri cy'abantu batazwi iyo bashinzwe kuba bafashe n'akarere gatoyi biba kwigeze ko mbaza nk'ibyemezo hari nka gusanga dufite amafoto akarere gatoyi ari nk'ifoto yakwiye ahantu hose nk'umusore yitwa Joris Ngaritane wa munsi hapo kubitero ku makambi ifoto yiwe yarabonetse aryamye hasi akifite amaboko abohe imugongo mu kambi mu Ngagara nyuma baravuze ko umukuru w'ikambi yamusohoye bakavuga aho yagiye aramuha gushika aho yari yashyitse iperereza kuva icyo gihe nta cyakurikiye ikizwi kiriho no ku muryango wiwe bobo gucika uyu munsi bamaze bati tubwire nyamushyize hehe ku buryo ndibuka na perezida nkuru nziza yabigeze gucisha nk'uwo nyine ibya Joris Ngaritane avuga ngo ari mu bahinga yamushyize mu bahagandaguye sinzi ko yamushyize mu bahagandaguye hafi saa moya avuga ngo bazoberekana bazajyana imbere y'ubutungane umuryango ucisubira kugira icyizere ati kumvure Joris bazashobora kumutwereka inkuba bararindira barabura gushyika uburere ibintu bimeze gutyo na kime kibiri wa mujanga tumonu wanyu kwa mjizuku, mwonu wanyu blaze nzuku baguma gari ndili yomi akayose kandi akavuro mingi wa bigira wa runga ibuli chachi kwa ugani makumuana wa
ego, lekareo dusiro kumirongo ya telefoni Olivier uratukui hanga niratu kwa gutebed ikaze kujugi Amerikano mwimuli sanga
ego mwakodo
uherehega Olivier
ine mwogu cha Tanzania
Tanzania amaja, nimba tariba hanga
Tunduma
sabge
Tunduma kubwe wazambia na Tanzania
akabazo kawe ariko uduze idri kugira ngo dushore kukumva neza
ego ikibazo cyanje nashaka kubaza Pacifique urabona yuko akora akurikirana akora amatohoza ku bijyanye n'ababuze irengero mu Burundi yena nashaka kubaza intumbero y'ishyirahamwe Focode kubijyanye n'ayo matohoza uko nta turabona yuko ishyirahamwe Focode yarafutswe mu Burundi kandi yuko atahana ububasha bwo kubahagarika cyangwa kubacira imanza na nifuza kubaza intumbero yabyo aho bizoshika kuko hariho nk'abenshi batinya no kuvuga babo babuze irengero cyane bakubera bakinye yuko bacaba bashyira ku iterabwoba nashaka mbaze muta pacifique agiri agiri cya abwiye intumbero ya abwira abantu intumbero y'iyo yayo matohoza naho n'icyo yifuza ko bizoshika kugira abantu bumve basubiye kugira ubwoba ku bijyanye no gutanga umucyo ku bantu babo babuzirengero murakoze
ugume ku murongo Olivier Ndatsko Tanzania na mwebwe mutadukurikiye kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu comment ha FM twafise uretse mu zindi ndimi atari kirundi n'ikinyarwanda Pacifique
akantu gusa nawe umuntu yicuza kumubaza ibiceza mu ishura hari abo bagi babuzirengero nawe umva hariho abatambye bagira ati mbe ibyo bintu n'ibyo cyane n'ibintu umuntu yazukana bitabaho wewe hari n'umwe w'uburyo bw'irengero hamwe nawe utobutinya kwa gutyo ubwoba
Olivier
ego bira ego je ayo umbandri babuzwire nyamaza kenshi ari gusanga tanga atama foto ufise cyangwa ugasanga ubutumwa idondoro wabo
ego icyo dagushimiye ni uko uri kwerekana ingendo by'ukuri iyo dukura bene abantu baba babuzwe irengero mu bisanzwe mu kubaronka bihera ku miryango n'abagenzi babo bafise umuntu wabo yabuzwe irengero hanyuma twebwe icyo tuca twihutire yamaze mutubariye wumva ko vuba kiyashyiramo ifoto ubwo nyine cyo twasaba umwidondoro w'uwo muntu ifoto yiwe n'ingendo byagenze igihe cya nyuma ingene cyagenze gushika bamubure ibyo rero tumaze kubibona usanga twanabitangaje tukavuga tuti twaronse amakuru avuga ko ari umuntu yitwa kuyoba yarabuzwe irengero abafite icyo bazi ku byamushikiye namwe murashobora kudufasha mukatwandikira ni gutyo hacya haboneka haba mu nzego z'igihugu haba mu gipolisi no mu iperereza haba n'abandi usanga tubona abaca abantu benshi cyane bandika batandukanye batubwira iby'uwo muntu ingene yaba byaragenze ibyo tukabishyira hamwe tukarongera mu maradiyo ibyavuzwe mu binyamakuru ibyanditswe maze amakuru yose yerekeye uwo muntu ugasanga muri raporo yacu twarayashyize mu kintu kimwe ku buryo umuntu agiye kurongera ibyerekeye iyo abisanga hamwe ubura ati mbega noho n'ibyo byose bimaze iki biri mu ntumbero y'iki bihereza hehe ku ishyirahamwe ryapfutswe mu Burundi ati hariho n'abafite ubwoba yuko babandikiwe hazaca bateye ubwoba ibibazo nabyo abagize birakomeye mu ishyirahamwe Fokode intumbero yacu ya mbere ni iyihe bwa mbere byo niyo nyine yikwerekana ko ikibazo cy'abanyuruzwa kiriho naho abategetsi bagihakana ko ikibazo cyose kiriho hari imiryango iri kuyarondera ababo reka twifuza ko ikindi kageraho ibyo kindi kishyura uyu munsi wumvira ibintu bishyura ntabwo bahakana nyine ko abantu banyuruzwa ahubwo batera bahinduka ibyavuga bati abanyurujwe byagenze uko abitwa banyurujwe byagenze uko ariko mu bisanzwe urumva ko hari abantu bavuga irengero umukuru wavuze ngo bagiye kwinyegeza urumva hariho abantu batazi iyo bari uwumvira igihe umukuru w'inama nshingamateka yavuze ngo basohoke hanze batumiwe n'abantu bashaka kubaha amabwiriza ajya muri Canada ariko ntavuga baribo muba urumva ko yemeye ko hariho abantu batazi iyo bari ukumva prokere jenazi repubulike bavuga ati bagiye kwinjira mu mihari y'abagwanyi urumva nawe niyo narebeye ko hariyo abantu batazwi iyo bari naho abivuge ko atavuga n'umuntu n'umwe rero ikibazo twebwe mbere ni uko dushikaho ubutegetsi bw'uburundi bwemera ko hari ikibazo cy'abantu babuzwe irengero bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu ubwa kabiri ni uko twifuza ko tuzobwira ngo abakoze ayo mabi babihanirwa ubwa gatatu twifuza ko hafatwa ingingo mu gihugu zituma icyo kintu gihagarara iryo bara ako karanga gahagarare bize bibandaye n'ibyo bintu bitatu twifuza kuri icyo kibazo ahayarambagije intumbero dufite kuri ibyo kubikora hari uko kubishyira habona abarundi bakabibona inzego zikabibona turanabirungikira inzego mpuzamakungu usanga dufite icyo dukora kuri bene ibyo bibazo
hanyuma ku mutekano waba baha makuru canke abipfuza kubaza babi yo bagiye mbwa bagatinya akavuga ati kweri ke tubiha Fokode kandi itakiri mu Burundi
n'icyo kibazo kirahambaye gushika ubu abantu baduha amakuru turavuga naho tubikisha ku mihora tuba tumuzi ko atangorane baza kugira kandi gushika uyu munsi nta muntu n'umwe yatabarije uwo muri Fokode arigera agira ingorane muri Fokode dukora n'ibanga ntangere ibanga rituma tutigera tuvuga nta munsi n'umwe uzobona Sokobe yandika umuntu yayihaye inkuru uwo arimo. Icyo nicyo gikingira abantu baduha amakuru, kandi baratuzi ko turi abantu b'ibanga, abatuzi barazi ko tutari abantu tutakaza ibanga umuntu aba yaduhaye turi inka.
Olivier, nibaza ko akabazo kawe bakishuye. Urakoze Pacifique, ntire tugira ko tunakubaza abashaka gutanga ayo makuru none bayatanga gute, bayabaha gute, nk'ubu hari uri ko arumviriza bwati ndakeneye kuzotanga amakuru.
Twarabahaye umurongo wa WhatsApp baheza bagacako, n'ubu ndawibutse ni nimero ubusa 31 63 65 85 87 57. Umuntu atumije ubutumwa by'ingaho turaheza tukabwakira, tukamuganiriza mu ibanga gushika iyo dosiye tukayirangiza ku byo twashoboye kumenya.
Yego, murakoze cyane. Turafite kandi na Lamer ku yundi murongo wa telefone. Lamer, ikaze ku ijwi rya Amerika. Lamer, uratwumva? Yego, ni akazina kawe ni Lamer gutyo nyene canke nakavuze nabi? Ariko uwegeze inyuma telefone yawe kugira ngo dushobore kumvikana, nimba hari telefone yindi ufise iruhande yawe. Uvuze gute? Sinzi igituma wavuze ngo ni La Mer canke Emmanuel. Sabwe baza akabazo kawe twumve ko dushobora kukumva. La Mer aranyihanganira, reka turagerageza kongera gusubira kumuhamagara mu buhinga bw'ivyuma, kuko ndumva by'ukuri tudashobora kumwumva. Ariko hariho Emmanuel ku yundi murongo wa telefone. Emmanuel, wewe uratwumva? Emmanuel, turi kumwe. Emmanuel nawe nyene turumva tutari kumwe ku murongo wa telefone. Turasubira tugaruke kuri ayo manimero yabo bari baturungikiye. Hanyuma none ga Pacifique ni nahadzwe mukorana gute n'abajejwe intwaro mu gihugu c'u Burundi? Turamaze iminsi twumva nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi hari amajambo agaruka ko kuvyerekeye ubutungane kugira iki. Ayo maraporo yanyu murayashikiriza abatandukanye, nimba muyabashikiriza babishura iki kuvyo mubabariye?
Nibyo, uko dusohoye raporo mu itekereza ndondeza turayirungikira inzego zitandukanye mu gihugu, duciye ku mihora yabo ya amaneyi. Raporo zose turazirungika. Iruhande y'ibyo hari ibyo tujya dutangaza dukisha ku mbuga ngurukanabumenyi nko kuri Twitter. Aho naho nyine hariho ubuhinga umuntu akoresha kugira ngo umutegetsi kanaka icyo kintu wanditse aje kukibona. Uwa mbere iminsi yose dushira ko ni umukuru w'igihugu, iminsi yose turakora ku buryo Twitter y'umukuru w'igihugu iteza kubona icyo kintu twanditse cy'umuntu aba yanyirijwe, kugira ngo inzego z'igihugu nizo zivuge ngo ntibyamenye ko ari umuntu yatabarijwe ko yari yanyirijwe. Uko niko tubikora. Mugabo ibijyanye n'inyishu, inyishu nicyo n'ikindi. Iyo inyishu zigeze n'aho wumva hari ibyo kudutuka, ibyo kudutuka bifata mbere ingira nyinshi cyane. Uraho banavuga ko ari twebwe tunyiriza abantu, twageze ku mudugudu w'igipolisi cy'u Burundi, Petero Nkuriki yavuga ko ari Sokobe inyiriza abantu. Hari ahandi bumva bacatwitse abansi b'igihugu, bavuga ko tuyivuga kugira ducatse b'igihugu. Drama inyinshi drama zimeze gutyo, ariko nta muntu yishyura ku muntu umwe umwe ngo batubwire bati Sokobe yarabeshe. Umunsi yavuga ngo umushingamateka Oscar Ntasano yabanyirijwe n'abantu mu giperereza arabuga irengero, ngo wacaza kutubwira bati Sokobe irabeshya, Oscar Ntasano nguyu ntiyigeze anyirujwa, ni muzima nguyu akacyamuzana. Nta na rimwe turabona ikintu nk'icyo. Ntiturumva bavuze bati aho twavuga MNCT ko yanyirujwe ati uyu mupfasoni barabeshye ntiyigeze anyirujwa, ehe nguyu ni mu murara. Nta mutsi nimba bishyura ku kintu kimwe kimwe tuba twavuze, bafite inyishu byo mu rusange ibyo tukututuka gusa.
Turase ku murongo wa telefone Benjamin. Benjamin, ikaze.
Ndabashimiye cyane.
Uherehe ga Benjamin?
ni mukuru cy'amarawi hano ngo ni kwa musa abantu ba radio voice of america kandi mukije n'abasire bacu
muri Malawi havugwa make
ere muri Malawi meze neza cyane cyane
akabazo kawe kwa pacifique twagutumiriye
ego ifate cyane nashaka mbaje mutama pacifique ko tuzi yuko hari harantu bashobora kuva mu gihugu batasezeye ku ngo zivanye n'uko bafite amadeni cyangwa bafite ibindi bibazo ndetse bahagenda kujya mu kindi gihugu ntazobwire ubumenyi bagiye ndetse ibyo bahora batitwarika kwitoza bakamenya yuko banyuruje cyangwa bonye nari bo binyuruje bonyine aribo batumye bitwara mu kindi gihugu nashatse kuvuga nk'uko ushobora kuva mu gihugu utasezeye bituma nuko ufite amadeni cyanke ufite ibindi bibazo wanka yuko bumenya uko ave mu gihugu mugoga tugenda hagati n'isaka zokurondera bakakubura ego nk'abaraserukira fagode bagaca bavuga ati baranyiruje mugaranyiruje yaranyiruje yaranyiruje ego umuntu yagiye guca mu nyombo yayimeze gute twese twisigura yuko yanyiruje
Ego Pacific urumvise akabazo ka Benjamin muri Malawi.
Ego nakumvise cyane kandi hariho aho nigeze gutanga inyishu ise nivuga bene ibyo navuze nk'abantu imiryango yatubwiye ko ababo banyirije bageze ku rusizi na komini ya Rugombo na Buganda mu gihe babiteguriye kujabuka ngo bajye kurondera akazi muri Congo. Twarakoze raporo yerekana ko hari abantu benshi bafatirwaho bakanahicirwa bakicwa n'imbonerakure n'abandi bari mu nzego zimwe z'umutekano ariko ntabo harimo nk'abantu batanu twavuze tuti aba imiryango yaratubwiye ko yabuze irengero ryabo mugabo twebwe ku ruhande rwacu tubashyira mu gisigiri cy'abantu batazi iyo bagiye mugabo ntitubashyira mu gisigiri cy'abo twita abandikijwe n'inzego z'igihugu bamwe twikaze ikintu cyo gisipanisho force igihe cyose tutaba dufite ikimenyetso cyerekana ko umuntu yabanje gufatwa n'inzego z'umutekano imbere y'uko birengera muri icyo gihe uwo muntu tumushyira mu gikigiri cyabo banyirijwe n'inzego z'igihugu ariko dufatiye ho ngaho ku rusizi nyine twaje dutanga kandi karorero k'abantu batatu abantu batatu basenga kwa Zeriya bajabutse itariki 2/11 mu 2020 bavuye muri Congo bajabukira muri komine Rugo muri komine Rugombo bavuye muri Congo hanyuma imbonerakure zabajabukije zirabajabuta zikabaka amahera hanyuma hacaze izindi zirabafata zibahereza abapolisi abapolisi babatwara kuri kasho ya komine Rugombo bakuramwo abakobwa babiri bari bari kumwe basigara muri ako gasho abagabo batatu twatanze amazina turabavuga baribo bagenda bajyanye n'umupolisi azwi kubera icyo gihe abo bagabo nta wundi iyo bagikiye mu gihe abakobwa bobo bahavuye barekurwa mu nyuma ku itegeko rya Buramatari ya Cimitoke no muri icyo gihe abo bagabo twe tubashyira mu banyikijwe n'inzego z'igihugu ariko hari abandi batanu baburiye ku rusizi nyine nubwo tudashyiramo kuko tudafite uwanafasha
Benjamin uratomokewe ku kabazo kawe
ego mugana n'ikizi kindi kibazo
unyarutse kubera ko umwanya
ufite ego kuko mutamara pasifike na muzi muri politike hanyuma nashaka mbaze nk'ubu mu Burundi cyamenyereye ari mu politike kanaka agize nk'ikibazo bacavuga cyamunyi koko nk'akarere nk'umu kwese kanaka yagiye ahantu aranwa araburirwa hanyuma akagwa mu rugi buke bakamutwara ikiziga cyane nyine yacavuga cya mu rugi ibyo bahora babibwira kamatohoza bakamenya yuko umuntu yaba yavuye mu rugi umuntu bamutwara ikiziga bakamutwara cyavuga ati yari yishu
Benjamin nibaza ko turahava tugutumira kumviriza ikiganiro navuze ngo Pacific umuze muri politique sinzi ko iyo politique icushatse ubwa muri politique ari mashahamwe adaharanira inyungu za politique ariko
ego tuje kuvuga mu cyo gihe ego murano nkunda gukurikirana utuntu akunda gukurikirana mu cyo nyine cyo gitubona n'imbagize icyo kibazo
yabyishuye yavuze yuko baratohoza bakagira amatoza yabo kugira ngo ntitumare umwanya w'abafite ibibazo bitandukanye n'ivyamaze kwishura tugutumire kuri wezi tata kaburungu radio ya tuve wa kaburungu ko muraza kwasanga inyishu y'icyo kibazo ugira umunsi mwiza muri Malawi turafise Onesfor ego turafise Onesfor ku yundi murongo wa telefone Onesfor ikaze ku juri Amerika
Ok, mirakoze ndabaramukije namwe.
Urakoze cyane uherehe gahone sifu.
Yewe ndi hano mu gisagara cya Lusaka muri Zambia.
Lusaka Zambia haravugwa make.
turakomeye kandi duheruje kurahiza president mushasha.
Narabonye ko yaraherekanyije neza ubutegetsi n'uwamusubiriye ntibemerewe niyerewe cyane muri Afrika.
Ego ni birabere cyane.
Akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazwe atwara fokode rero.
Yewe akabazo ndagire mbaze ni igiki kiriko kirakogwa kuri abo bantu bari kurakora amatohoza ku byerekeye abo bitwa banyuruzwe kugira ngo Abarundi bagire umutima wo gukundana. Kugira ngo clarification neza ni uko je nditegereze kanse ku Burundi uko gataka meze abantu tuguma abantu bagume batumana intoke naka yakoze ibinaka ubundi ati naka yakoze ibinaka leta bakayagiriza ati ni mwakoze ibi abandi bakagiriza abandi banaka ati nani igihe kinaka mwakoze ibi ugasanga rero abantu tuguma dushishikara dutumana intoki twagirizanya ibyakoze igihe kinaka abandi bakagirizwa ibyakoze igihe kinaka ugasanga hari ibintu byakozwe mu myaka yahera abantu bamwe mbere bavuze n'ababyeyi babo bavuze ababo ugasanga nta matohoza amatohoza yakozwe kuri ibyo bintu ariko ugasanga ibindi bintu mu nyuma amatohoza yakozwe abantu bakaba implicated baguma batumana intoke umenga ni deni each other umva abantu baguma batana ko mirage
hanyuma muri make
muri bumva amatohoza yakoze none jeje karabo ndumvise yuko nimba mwene wacu nzi yapfuye ikavugwa bakavuga yuko ari leta y'igihugu yagirije kuyanyuruzwe directly zitatangira kuyumvamo ibya leta nabi hama iyo umuntu yumvise nabi acaba umva acagira yiyumvo mbi ziri negative ku buryo yahitamo acagira umutima nabo wo gukora ibindi bintu zo kwihora ibindi bintu
muri make rero
amatohoza nimeza none hari ko harakogwa iki kugira ngo abarundi bari ko baratandukanywa n'ibi bintu zo kuvuga ati banaka bakoze inaka banaka bakoze inaka ni ibiki biri kubira kugwa kugira ngo imitima y'abarundi igarurwe hamwe ibitumye ahubwo ibi twaciyemo bitume dukunda Burundi no gukundana Abarundi
ego Onesfor Pacifique murumvise akabazo ka Onesfor hari muri Rusaka sinzi ko mufite ico mu kamishurako
ikibazo bivuga kirakomeye gose kibazo rimwe na rimwe kiva mu butegetsi iyo ubutegetsi butagifise inyishu ku bibazo buri ko burabazwa buca bugerageza kuzana ibindi bintu bicanisha n'abantu bityo abantu bagasamazwa n'ibitaribyo nubu ikintu abagira ati muri ino minsi ubona abantu batumana ko intoke iyo umuntu avuze amakosa ariko arakogwa bo baca bazana ngo hari yandi makosa yakozwe atishuwe mbere ibintu bigatera byambikwa amoko njyewe ikintu cya mbere nemeza ni uko atacaha ni na kimwe gikorwa n'ubwoko bwose nta cyaha ni na kimwe cyakozwe n'abatutsi bose nta n'icyaha ni na kimwe cyakozwe n'abahutu bose ibyo bintu ntibibaho hama hari icyaha cyakozwe n'umuntu naka abe umuhutu cyangwa abe umututsi ni umuntu naka ategerezwa kukibazwa hari icyaha kindi cyakozwe n'uwundi muntu naka ategerezwa kukibazwa ahandi ugasanga ngo ni intwaro y'ubwoko kanaka n'ibyo bintu bivugeho ntemera abatutsi ntibigeze batwara igihugu bose ntibibaho n'abahutu ntibatwara igihugu bose ntibibaho hariho uwo mukuru w'igihugu hariho ugeze ugeguru abageze inzego bategerezwa kubibazwa uko nyine batarinze kwambara ubwoko bwose cyane cyane mu ntumbero y'ugutandukanya abakorerwa mabi cyane n'abanyagihugu ngo basamazwe
urabona ukuri kuri abiri ko birama urakoze cyane one so ugire umunsi mwiza ngaho Lusaka Zambia ego Adrien ku murongo wa telefoni kaze na wewe
ego kaze niho ndi ku murongo kaze ariko ndabumviriza
uherehe ga Adrien
ndagende ngaha mu ntara ya Ruyigi muri komune Gisuru
muri komune Gisuru akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazo twara fokode
ya kawo dira sako wa za pasifike ni nahazi nashaka ndamubaze none nyakubo kwa pasifike ni nahazi sindi kare kare aninda
arakumva
kuri cyo ni cyaje no kuvuga ngo hari ha abantu baba ariko baranyiruzwa ego byo birashoboka kuba bihari mu kabo ntaci ajya ame abeshera afate ugaruka w'umugango uri ku butegetsi ahubwo yoraba akajara avuga abantu nyine akana sekretari byose dura beshere mu mugango n'ubwongo ni mu mugango kanaka ngo nibiki ko hari gihe isaga ko barabeshi bavuga mu mugango wa ucyafutse ikiza yeye umuntu afashe akajara hano ku gitiki ku gatwe kiwe para ko cyaba aravugira nenga ariko babihindisha ku mugango cyane ku bwoko kanaka kandi ibintu twese ko byahagaritse muri ino leta yacu leta nzireka nko
ku bwoko Pacific ari ubwoko yavyegetse ko reka tumhe ijambo yishure Pacific
ni kandi hari hanyuma kura natwe je musekeza ndombeza nta munsi n'umwe turavuga ngo hari ubwoko kanaka unyiruje abantu ico kintu no kureba ikibaho bana cina baba mu banyurujwe baba mu dufite cyangwa barakoze ibikorwa byo kubanyurujya dusanga mwamoko yose abanyirijwe barimo abahutu n'abatutsi aba banyirijwe nabo nyine barimo abahutu n'abatutsi ku buryo tudashobora kuvuga ngo nubwo kanaka bunyurujwa cyangwa nubwo kanaka bunyurujwa ikiri kimwe icya kabiri nibibaza ko ari ikintu agomba kuvuga ngo kombore z'urwego rw'imbonerakure aho icyo ni ukivuga ko iyo turabye inzego zagiye zirakora mu bijyanye n'ibi byo kunyurujwa ubwa mbere ku mutwe wa byose twe tubona ari abantu bo mu rwego rw'iperereza umuntu avuga ati n'urwego kanaka ntabavuze ngo n'abakozi bose b'iperereza banyiruje ariko urwego nk'urwego turabona ibintu byakozwe ko urwo rwego turubonamo turabonamo igipolisi cy'u Burundi ko gifite uruhare rukomeye mu bintu by'abantu bagiye banyiruje turabona urwego rw'iperereza mu gisirikare ko rwakoze ibintu binini cyane turabona abantu bakora mu nzego zacunga umukuru w'igihugu perezida Nkurunziza bagize uruhare rukomeye muri ibyo bintu tukabona rero n'abantu batari bake mu rwego rw'imbonerakure bagiye muri ibyo bintu ariko ntibisigurwa ngo kiba kiba mbonerakure ngo yagiye kuri buri muntu ibyo si byo na gatoya ariko urwego rwanyu turarubona mu bantu bagiye gukoreshwa mu byo gucunga abafatwa cyane no mu kujya kubafata nyine twarabibonye
Adrien ubwire umunsi mwiza mu Ruyigi
ego nangu murakoze ubwire ibihe byiza
ego urakoze
kusa kasitige na hajyo gerageza kugira tuvugira ego basari ibintu bibikorwa n'ibindi byiza bikorwa mugari yo gerageza kugira tuvugira atara gerageza gucabuza inzego zicyacu nabe ni bwizi ahubwo gerageza gutara tuvuga uko basize cyinjira mu sawa murakoze
eh waruvuze ngo gerageza kuzera bavugira wewe abavugira nkande urinde ushaka ko abavugira bababanze
kensa bwa inzego zitatwe nabe ni bivugo yo kuma tuvuga ko kumwe ufite wose cyo gageza ko tazaza ngo mbonga bagacenge gukerera
urakoze cyane urakoze cyane
basi abantu umuntu akamuvuga ati ni naka yabikotiri ubana bacha bwa ngo inzego zo mwiterereza kuko menga ni zose
yavuze yagera avuga amazina mwamwe aravuga yuko atari bose ugira umusimiza mu Ruyigi Adrien ego Damasi turi kumwe na wewe uherereye he
merere Tanzania
akabazo kawe kwa Pacific ninahazwe
akabazo kanye fite nareje topic mwari mwashijeho ivuga aba yuko ari umunsi mukuru w'abantu ba kwizihiza cyangwa kwibuka abantu bavuze guhera 2015
oya uratubeshe twavuze yuko ku mundwiza ku munsi wa mbere hazokwibukwa ababuriwe irengero no munsi mpuza makungu wama ubaho kuva mu 2011 ego
yo icyo nicyo nabazaga ese abo bantu babuze ko ari umunsi wo kubibuka hari igiteganyijwe n'ishyirahamwe mpuza makungu rirengera agateka kazi na muntu kugira ngo babashe gukurikiranwa bamenyekane ndetse n'abagizemo uruhare babiryoze
ego Pacific
ndani ya minsi mpuzamakungu cyangwa yashyizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU usanga uwo munsi iyo ugeze n'ishyirahamwe ONU baragira icyo bavuze baragira imwe bakavuga iyo icyo kibazo cyifashe mu minsi ubwo aha turi kutuvuga iby'iwacu mu Burundi ariko ni ikibazo gihanze ibihugu byinshi cyane mu isi abantu imiryango igenda irabura ababo baba bafashwe n'inzego z'igihugu biragira uko bangana mu isi n'ahantu henshi kandi ibyo bihugu uko biraba ONU rero yivuze ibivuga muri rusange mu isi yose ariko mu gihugu kimwe kimwe cyose usanga hariho imizi ikurikirana icyo kibazo nabo baraheza bakabihimbaza ukwabo mu kwibutsa icyo kibazo nyine ko kiriho mu Burundi. Rero nka Fokode irakora cyane kuri bene ibyo bibazo, nicyo gituma wumva nkatwe muri Fokode twateguye indi yose yo kubivugako.
Yego, tukongera koko nka ONU by'umwihariko yavuze ko muri Bangladesh atako vyifashe hari cegeranyo basohoye bavuga bati aho izuba ridashobora gushika, bavuga yuko rero ari aho hantu abantu batwagwa. Tuzoza turabashikiriza uko vyifashe mu bihugu bitandukanye. Pacifique rero hariho abantu bibaza ati kubera iki mugira kuva mu 2015 mutigeze mukorera ku baburi wirengero muri 72 kandi hirigwa harazugwa amagufa ababikora bemeza yuko araba arabishwe mu 1972 baburi wirengero ico gihe.
Ego makuru cyane kuri ako kabazo ubwa mbere muri yo fakira kwivuka gisekeza ndondeza gisekeza byatutse mu 2016 kubera ko hari imiryango myinshi yari kwira gutabaza ivuga iti hariho abantu bacu bafashwe ariko twabuze bagiye uwa mbere akabivuka mu nyuma tukabona uwa kabiri atubwiye uko uwa gatatu ibyo bimaze gushyika nko ku bantu 200 bavuga ikintu kimwe fatubwa abandi mu Burundi hari ikibazo gishatse kitari kizwi cy'abantu bafatwa bakabugwa irengero nuko isekeza ndondeza byavutse bigakorera kuri icyo kiringo abantu bariko baradutabaza. Iyo ababyoshyitse tukabona hari abantu benshi badutabaje batubaza 2022 aho muri icyo gihe kumbure twokwimbiriye ko naho kwari ikintu dushobora kugikorako, ariko by'ukuri abantu badutabaje gushika uyu munsi badutabaza bahereye ku 2015 bamaze kurema nk'abantu babiri gusa badutabaje ku bibazo by'imbere 2015 itangazwa nk'umuntu 2008 hari uwavuze mu 2013 ariko ubundi ibibazo bavuga bihera ku 2015 icyo bituma dukorera kuri icyo kiringo. Ibibazo bya kera ubundi ibyo bibazo bya kera cyane mu masezerano y'Arusha barasizeho inzego zigenzwe kubikorako. Izo nzego ni nk'umugwi w'igihugu urabe byo kuvuga mu kuri no kunywanisha Abarundi CVR. Ikibazo ni cyo kumenya gusa ko CVR iri kwikora nk'uko iy'Arusha bari baravuganye ko nayo ubundi CVR niyo ikora kuri ibyo bibazo byo muri ibyo byaha byakozwe mu myaka ya kera. Hakeza kubaho na sentare idasanzwe ikimanza by'abakoze bene ibyo byaha. Ku mashyirahamwe yigenga haba hasigaye kuraba ko CVR iri kwikora akazi kayo neza nuko hatoba hariho akabuze. Abo rero dutahura icyo turiko turakora kubu nta wundi nyungu ariko arabikora ko nta rwego rw'igihugu rubikora ko
na CNDH
gitwara icyo gice ko
na CNDH
nk'umwaka uheze yarasohoye raporo ivuga ko mu Burundi ata muntu n'umwe bamenye ko yanyirujwe umwaka w'2020 byadutangaje cyane kuko nko muri Fokode twebwe turafite abantu barenga 30 bafashwe n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero mu 2020. Mu ntahe twahawe na perezida wa Rigiteka ku munsi wa kabiri mu biganiro twebwe turakora yatubwiye ati twebwe hariho umunywanyi wacu mu ntara ya Cankizo yitwa Arcade Butoyi atuhogera mu birengero mu kwezi kwa kane hanyuma baragerageza kumurondeza babikorana na CNDH. CNDH irabikurikirana rwose gushikaho nayo itega ubwoba hakagira abayibwira ko ibandanije nabo nyine bazogira ikibazo.
Ego reka
tuzotangaza nyine ya CNDH cyo yandika ko atamuntu yabuzwe muri 2020 kandi hariho naho yabiriba yateye ubwoba.
Tuzogerageza tuhamagare mu kucenda nibemera kutwitaba nkuko babitwemere. Pacifique Masogonda Makerero, ubutumwa bwanyu ku banyagihugu batandukanye kuri leta ku bashamwe adakiranira inyungu za politike muri rusange kuri iki kibazo.
Ubwa mbere ngiye kubategetsi mu Burundi nagomba nshimike ko abatari bake mu bantu barongoye Burundi uyu munsi bazi umubabaro uterwa n'ibi bintu byafata bakanyuruzwa n'igihugu igihugu bikabihakana ntibikire kwemera ko cyabafashe. Hari abategetsi benshi badutwara ababyeyi babo batwawe duce 2022 gushika batarigera basubira kuboneka bazi ngene ababyeyi babo basigaye ba nyina bagowe cyane mu kubarera ari n'impfubyi ariko uyu munsi abandi bakinyuze ariko bamuri aya magogwa ugasanga nta n'umwe ariko arababona ubona ya magogwa nyine
ego. Murakoze Pacifique, umwanya uratujanye. Nibutse ko mutwara Fokode, reka tuzorondera igice cya kabiri cya kino kiganiro. Makoze kwitaba Ijwi ry'Amerika. akoze nabari muhinga bw'ivyuma kuri mikro ya Lidiana ni nahazuma ndanye kuranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha.